Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabarankije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri mikro muri kumwe nanje Fiden Yonga. Mu Rwanda mutambukanye wa Augustin yitegeka ataratorwa kuva ku igenekerezo rya mbere ryo ku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo avuye mu gihugu cy'u Burundi utabaza abategetsi kugufasha kumenya irengero ryiwe.
Nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020. Namubuze ubwo yaravuye i Burundi, yamvugishije ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i Burundi asigaje guteza mu Rwanda.
Uyo ni Emeline Ishimwe mutambukanye wa Augustin yitegeka umuyobozi w'umugambwe mushasha Rwanda NDP utaremegwa. Imbere uko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidele, turahera mu yavugwa muri Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rishikiriza ko abimukira barenga igihumbi bari barahunze imirwano muri Libya mu ndwi zibiri ziheze batahukanywe kandi baca basubizwa mu bigo bahora bafungirwamo. Umuvugizi wa OIM Safa Mseli ashikiriza ko benshi muri abo bimukira bafata inzira yo mu ibahari Mediterane bagana mu Butaliyana bamuka mu turere twa Afrika yo mu burengero no hagati. Avuga ko abagore 136 hamwe n'abana 185 bari muri abo bafashwe basubizwa muri Libya. Generale Khalifa Haftar arwanya leta ya Tripoli yaravuye Moscou ejo ku munsi wa kabiri adasinya amasezerano yo kurangiza intambara imaze amezi 9. Uburusiya bwemeza ko yiyemeje kutazosubira kurwana yubahirize agahengwe. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yashikirije ko Haftar yasavye iminsi 2 yo kubanza kwihweza neza ibiri muri ayo masezerano. Haftar hamwe n'abamushigikiye bashitse i Moscou ku munsi wa mbere bagiye mu biganiro na leta ya Tripoli yemewe na ONU irongowe na Fayez al-Sarraj. Umukuru wa Sena ya Leta Zunze za Amerika Mitch McConnell yashikirije ko Sena izotangura imburano mu mizi ku vyaha byagirizwa Perezida Donald Trump mu ntango z'indwi iza. Igice cya kabiri cy'urwo rubanza kizoba inyuma y'uko inama nshingamateka ya Amerika igenzurwa n'abademokrati zoba yarungikiye Sena ibyaha bibiri bagirije Perezida Trump. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yashikirije ko batora kuri uyu munsi wa gatatu kukurungika ibyo byagirije muri Sena. Pelosi yavuze kandi ko inama nshingamateka izo itora umugwi w'abadepite kuri wa gatatu bazoba abashingwamanza muri urwo rubanza ruzobera muri Sena.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Leta Zunze za Amerika yarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo muri Korea ya Ruguru yafashije mu kurungika abanyagihugu b'ico gihugu gukorera mu mahanga baca kubiri n'ibihano by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasosiyete yafatiwe ibihano ejo ku munsi wa kabiri ni Korea Namgang Trading Corps NTC mu funyafunyo y'Icyongereza na Beijing Subaxo. Amerika yagiriza Korea Ruguru kubandanya irungika abanyagihugu kurondera amafaranga mu mahanga kugira ico gihugu kironke amahera y'agaciro. Ubutunzi bwose bw'ayo masosiyete buri aha muri Amerika canke bugenzurwa n'abanyamerika bwahagaritswe kandi bushigwa mu minwe ya Amerika. Umunyadini w'umuyisilamu w'umushiite afise igihagararo gikomeye muri Iraq Muqtada al-Sadri yasavye amamiliyoni y'abasivile ba Iraq kujya mu myiyerekano yo gusaba ko abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava mu gihugu. Kuva mu 2003 al-Sadri yamye ateye kubiri n'uko abasirikare ba Amerika bari muri Iraq kandi yamye akoresha igatsiko k'abasirikare bataye umurongo mu gutera basomborotsa abasirikare ba Amerika. muri Irake abashite nibo biganje mu nama shinga mateka nibo biyamirije ibitero by'indege za Amerika bavuga ko ari kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu mu kwezi guheze baratoye bongera baremeza itegeko ryo gukura inteko za Amerika muri ico gihugu
Washington ijwi rya Amerika
Abanyeshuri muri Iran barongeye kwihereza amabarabara ku munsi ugira kane mu makaminuza ane biyamiriza ubutegetsi bwa Iran inyuma yaho bwemereye ko bwarashe indege ya Ukraine yarimwo abanya Iran abanyagihugu ku murwa mukuru Tehran hamwe no mu bindi bisagara bama bihereje amabarabara ku munsi kuva igisirikare cemeye ko carashe cihenze iyo ndege mu bafuye harimwo abanya Iran 82 biganjemwo abanyeshuri b'ubwenegihugu bubiri bari bagiye i Kiev muri Ukraine kugira bace babandanya niyo ndege muri Canada kubandanya amashure yabo
Washington ijwi rya Amerika
Igihugu cha Afrika y'Epfo naco gishobora muri kigihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitaniye isano n'ibihugu zaje zivamwe ni kubwitegeko rishasha barine bagura bavuga ko riciye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambwe uri ku butegetsi Muri icyo gihugu ANC wagwanije intwaro yahoze ari karyanisha miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari uguhabuza igihugu uri mu buhungiro
Urakoze ya Louis Bigirimana ku makuru hejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umuyobozi w'umugambwe uharanira demokrasi NDP Augustin Niyitegeka umuryango wiwe uvuga ko amazindwi zibiri irengero ryiwe ritazwe. Umugore wiwe Ishimwe Emeline yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko inzego zose yituye atanyishu ziramuha gushika ubu. Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Bwana Niyitegeka Augustin uyobora ishyaka NDP ritaremerwa mu Rwanda umuryango uvuga ko maze ibyumweru bibiri waramubuzi mufasha we Madame Ishimwe Emeline yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2020 yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we
nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020 namubuze ubwo yaravuye Burundi Yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka namaje guteresha Burundi yasigaje guteza mu Rwanda guhera icyo gihe nase kumuburira irengero twavuganye ari saa 5 n'iminota 18 saa 5 na 34 yase kava ku murongo kugeza n'uyu munsi ntago turamubona nagiye muri immigration ariko ntacyo byatanze njya muri RIB bahora bambwira ko ngo immigration ngo nta gisubizo irabahereza ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu Rwanda niko bumva
ubuse ntabwo utekereza wenda ko wa mugano ushobora kubushakira mu Rwanda atarahageze ashobora kuba kiri I Burundi kuko yavagayo nyine
hoya amakuru ndayafite fite report kuko nabaje kuri immigration y'u Burundi bambwira ko yatambutse saa 5 n'igice bambwiye ko yatambutse kuri immigration yabateje kashe ubwo iki ubwo rero yaba yaraje mu Rwanda niho yaburi
Madamu Niyitegeka avuga ko umugabo asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yabagirana nabo bakorana ariko akabakeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'irishyaka
hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo ariko nyuma yaho baza kunyereza message ngafungiye kuri stasiyo ya polisi Remera nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza navuye nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye uwo munsi babafata bari mu nama y'ishyaka ryabo bari mu nama barabafata nta muntu begeze bamenyesha ko bamutwaye hoho narahamagaraga telefone igacamo ntibayitabe ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe kuko ubu ngubu hoho telefone zese ko zivaho yambwiye ko batwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko
Madame Ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi ndetse akaba yaragenzuwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona. Ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho.
Ntago nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite, wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radio bashobora no kuvuga ati n'umuntu twaramubonye. Kugeze n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari he, urumva bamwe biga secondaire, nta n'ubu ngubu nyine harimo urujijo. Nta nanone ntago nabo nicaranye amahoro kuko urumva nta sinzi aho umugabo wanjye ari, sinzi se ko ari muzima se, sinzi ikibazo yagize. Kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankorera ubuvugizi mukabimenyekanisha hose, wenda tukareba ko twamubona.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Madamu Muhoza Marie Michel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko umuryango wa Niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza. Uyu muvugizi wa RIB atangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga kuko kugeza ubu ntacyo yatangaza. Bwana Auguste Niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu taremerwa. Ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu Rwanda itabashije gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ku nkuru yerekeye Burundi, hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'Abarabu mu rudandazwa rw'abantu bakaba yasubijwe mu gihugu ciwe c'amavukira aciye muri Uganda. Aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimwo yajanye n'ugusambanywa ku nguvu. Babaye abarenga 30 basubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu kiringo c'imyaka 2 bacishijwe muri Kenya no muri Uganda. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Uwo murundi kazi yashikanwe mu Buganda kwondwe heze yirukanywe akuwe mu gihugu ca Arabia Saudite. Mu mashyirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimwo MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe.
Emeline amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararo umure. Ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina, arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi, nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe. Umuntu ntashaka kuja muri Arabia Saudita akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko hari amabi yakorewe.
Ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu Burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari abandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene, nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro. Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe:
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Kumwe kweze igipolisi cy'u Burundi cyavumbuye hagati mu gisagara cha Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye.
Igipolisi cyace kihafatira abantu babiri babagore bagomba kuja kudandazwa gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu.
Amashami makunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cane cane babakobwa ta nayo agafata ya mbere kugwanya ubwo rudandazwa.
Hamba bakazabararabira no kurizi ngaruka zishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana. Turazi ko abenshi mu byukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari nabicigwayo. Icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko hari gihe vyari vyahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse nabo bakobwa bagiye muri ivyo bihugu vy'abarabu bakabahagarika ku bibuga vy'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma. Ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe. Murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga c'indege kandi yagiye ari umwe. Rero twasaba yuko vy'ukuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Hanyuma kandi bagashiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari nyuma y'uko rudandazwa bose kuko n'icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusogwa n'igipolisi c'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 4,000 bamaze kujanwa muri ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ubwo rudandazwa harimo amashami mpuzamakungu, bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Pierre Clavier Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi ry'Amerika, radio ya.
Mu Burundi kandi amasendika y'abarimu yiyamiriza ikatwa ry'amafaranga 500,000 kira kwezi ku mishahara y'abigisha, amenyesha ko atarota heba urugamba rwo kugwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose. Ejo ku munsi wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa zihuriro mpuzamasendika COSIBU hamwe n'urunani COSESONA bifitaniye amatati bari bakiriwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Ero je wili kane zaraduhi bindi kuri inkuru.
Abaha umubonano no mu gwigi hugu bigenga ujere kwateka kazi na muntu CNDH bari batanu, abagabo batatu n'abakenyezi babiri. Uwo mugwi wahaye akanya gahagije kuko bahageze nk'isaha zibiri z'agatondo baja gusoza inyuma y'isaha zitandatu gato. Ikibazo kimwe rudende nico cyari cyabazindukanye, ukutumvikana ku ikatwa ry'amafaranga 500,000 y'amarundi yagenewe gutabarana ku makonti y'abarimu bose uku kwezi gutashe. Ayo mafaranga yagenywe n'urunani rudasanzwe rw'amasendika y'abigisha ujerwe gutabarana mu gihugu COSESONA. Egide Nkeshimana icegera cyo twasendika Pedwick asohotse yavuganye n'amenyesha makuru maze agaruka kucatangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo CGPBU ziyamirije umugambi wa COSESONA.
Niho rero mu 2019 mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyene y'abigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri 2,500 ku kwezi no kuvuga 5,000. Baravuye turandikira umushikiranganji w'abakozi n'akazi, nikete twamwandikiye ntiyatwishuye. Mkwezi kumunani tuca tuja hamwe na sendika CGPBU turandikira kandi umushikiranganji aca aratwishura iryo kete itariki 25 z'uko 9/2019 avuga yuko atamuntu numwe afise uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batavyumvikanye atamaye uburenganzira.
Ubwo burenganzira barimo bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bavyumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishize mu rwandiko zahavuye zitabwa muri yompi mu ndwi heze imbere y'ukumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'Inyamirama bikumugwa mukuru w'ubutunzi bujumbu bujumbura kuva kuwa kane windwi iheze ifungwa ryabo rirajishinga bagenzi babo basavye umugwi igihugu je rwate akazi na muntu kubafunguza kuko biri mu nshingano zawo
ico kintu twagisavye CNDH ko yo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidigenja CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo gusa ntitwanejerejwe nuko twitavyo nama indongozi zacu zifunzwe kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba kandi kuvyukuri turashima yuko abababoshe batatubuza ko tubaraba nukuri ubuzima bwabo abo bakubaguye ntawo bagiriye nabi turakengurukira nizo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zigaguma zitonda ukazi kandi zizi ko zigiye gufatwa kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokira ku makonte yacu akihama heruko yishaki ye ntituzovyemera barazodufunga twese rero batumare
naho batofungwa uraniko sesonga narukomeje gusaba bigisha mu ntazi tandukanye gutanga amafaranga rugasaba batavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka Nkeshimana sana uvunye akagoho bushikanganje bari mu bakubukira avuga ku kibazo kiko chondo ni mirimo
turamenyeshije ubushikanganje bw'indero yuko ibikogwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko rafunga ababigisha barongoye amasendika basangura bigisha murazi babafata babakura kubuzi ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze abigisha bari mu bwoba kubera ico kintu bita kosesona tukavuga rero duti kuri sekirite ya kazi boreka abigisha bagakora akazi urasaje kandi dushimitse kwata muntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo cy'ukwanka gusinya canke gukatwa umushahara kuri konte y'umuntu ku nguvu konte y'umuntu niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba nimba ari leta ishatse ko bodukata hariho inzira bicamwo umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta ntituzi ko ari kindi kintu cyasubira leta
ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu Antoine Manuma rongoye sendikase JPBU Jean Niyongabo batwa sendikase PEDUC hamwe na Sir Yakimana yakizaza rukiriye sendika mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi bagenzi babo bemeza ko ari nabandi batwara amasendika mu ntara zitandukanye harimo muyinga mu buraruko bushiruseruko na bubanza mu burengero bariko barahigwa amakuru y'u Amerika ryaronse nuko gushika kuri uyu wa mbere abafunzwe batari bwumvirizwe n'inyamiramabi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iritegura kuburanisha President Donald Trump. Kukirego cy'umutwe w'abadepite icyo bita impeachment abadepite bamurega gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko we avuga ko ari umwere nta cyaha yakoze urubanza ruzayoborwa n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga John Roberts aka kazi k'uyu mugabo gateye gate nibyo turebera hamwe muri make kuyobora urubanza rwa impeachment bikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu ingingo ya mbere igika cya gatatu agace ka gatandatu ivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa vice president wa republika uregwa sena icurubanza iyobowe na prezida w'urukiko rw'ikirenga ariko nta kindi tegeko nshinga rirenzaho gusa nkuko ikirenga rwa Amerika cyandikwa kuri internet kibisobanura icyambere dukwiye kwibaza ni kuki abanditsi tegeko nshinga bahaye iyi nshingano prezida w'urukiko rw'ikirenga ubusanzwe nanone nkuko bikubiye mu itegeko nshinga vice prezida wa Republika niwe prezida wa sena izindi manza za impeachment ni uziyobora nanone hatwibukiranye gato ko impeachment itaba kuri president wa Republika cyangwa vice prezida gusa itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri igika cya kane risobanura ko prezida vice prezida abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bashobora gukurwa ku mirimo yabo biturutse ku kirego no kuguhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire mibi bityo kuva itegeko nshinga rimaze kwemezwa mu 1789 umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika washyize ibirego ku bacamanza 20 sena yarababuranishije bose maze 15 muri bo bahamwa n'ibyaha imanza rero zabaga ziyobowe na vice prezida wa Republika ariwe prezida nyine wa sena ariko abanditsi itegeko nshinga basanze vice prezida wa Republika atayobora urubanza rw'umukuru w'igihugu cyangwa se urubanza rwe bwite birumvikana ko bakumiriye kubogama bishoboka ijwi rya Amerika nubwo umukuru w'urukiko rw'ikirenga ayobora urubanza rwa prezida wa Republika cyangwa rwa vice prezida wa Republika muri sena mu gihe cya impeachment ntabwo aba ari umucamanza nk'urukiko rusanzwe ariko nk'uko biteganijwe mu mabwirizwa ngenderwaho ya sena ubwayo yishyiriyeho nuko agenda avugururwa prezida w'urukiko rw'ikirenga ashobora guca iteka ku bibazo bifitanye isano n'ibimenyetso n'abatangabuhamya n'urugero aya mabwiriza ariko nanone yerekana ko urubanza mu by'ukuri rukurikiza ugushaka kwa sena urugero aya mabwiriza asobanura ko iyo byibura umusenateri umwe atishimiye icyemezo cya prezida w'urukiko rw'ikirenga gihita gishyirwa mu itora gishobora guteshwa agaciro ku bwiganze bwa kimwe cya kabiri hiyongereyeho ijwi rimwe rukumbi mu rubanza rwa impeachment abasenateri ntibemerewe kuvuga ushatse kugira icyo avuga agishyira mu nyandiko noneho abakozi bafasha uru rukiko sena bakakira nyine iyo nyandiko bakayishyikiriza prezida w'uru rukiko akaba ari we uyisomera uruhame iyo iburanisha rirangiye prezida w'urukiko rw'ikirenga ahamagara buri musenateri wese mu izina rye uyu akavuga niba ahamye ibyaha uregwa cyangwa niba atabimuhamye bose bamara guhetura prezida w'urukiko rw'ikirenga rero agatangaza amajwi avuye muri iryo tora vice prezida byibura icyaha kimwe rukumbi ahita ava ku butegetsi yari prezida rero asimburwa na vice prezida naho yari vice prezida uvuye ku butegetsi icyo gihe prezida ashaka undi mu vice prezida akabanza kwemezwa na sena mbere yo gutangira imirimo ye John Roberts agiye kuba president w'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika wa gatatu uburanishije ikirego cya impeachment y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere ni Salmon Chase mu 1868 mu rubanza rwa president Andrew Johnson. Uwa kabiri ni William Rehnquist mu 1999 mu rubanza rwa president Bill Clinton. Juti zacu ikiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza na programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri iki gitondo bigaruka ingaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi. Ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.